VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti namwe bagenzi turi kumwe. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byacu byo kuri ino saha kuri uno munsi wa Mungu itariki 31 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2016. Muri kumwe na Oriane Tangishaka.
Imfungurwa zaho ku bantu benshi zarabananiye na jewe zarananiye nyeneje gituma mvuyeyo kandi umuntu ameze nk'uri mu gasho ntatembera n'inzu tubamo si nziza.
Uwo ni Beatrice Nahayo, umwe mu bantu bahora baba mu nkambi y'impunzi z'Abarundi Induta muri Tanzania batahutse mu Burundi kubera ubuzima bubi bari babayemwo. Turabashikiriza n'ayandi makuru ku Burundi. Kaze mwese. Amakuru ku Burundi. Muri komine ya Mushiha Murantunga intara ya Cankuzo, imiryango ingana kuri 70 ku miryango 157 yari yarahungiye muri Tanzania iramaze guhunguka. Abo bahungutse bavuga ko batashe kubera badashobora kwihangana ku buzima bubi babayemwe mu inkambi y'impunzi muri Tanzania, bakaba bahitsemwo gutaha. Iyo miryango imenyesha ko yakiriwe neza mu babanyi n'abajejwe intwaro kuko bavuga ko babafashije gusuzuma n'amatongo bari basanzwe barasize. Abajejwe intwaro basaba ko nabandi basigaye botahuka kuko muri komine Mushiha yatabibazo vy'umutekano bihari. Inkuru ya Fidel d'Antoine Sabimana.
Nkunzimana Omari, umwe mu bahungutse ava mu nkambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, avuga ko yahungutse aturutse ikambi kubera imibereho yo mu ikambi yari yamunaniye.
Yego, mperuka kuva mu muri Tanzania ahantu mutwara duhoze mu kambi ya Nyarugusu turavaho tuja mu nkambi ya Mutenderi. Aho Mutenderi nabonye ubuzima bwaho menga bugenda nabi ca ndivira nditahira kuko numvishije agace mperereye mu yuko ari amahoro atangorana.
Ushitse nta kibazo wagize bakwakiriye gute?
Je maze gushika baranyakiriye ababanye turagwana mu nda ntangorane nta na kimwe bigeze bangira. Abajeje intwaro naragenda biyanzuza ko ndababwira yuko mpungutse bageti karibu ntangorane barananandabisha n'ivyanje mu n'ivyanje birakwiye ntangorane kwere.
Ntiranyibagira Enoki nawe nyene yari mu nkambi y'Induta ibijanye n'ibifungurwa bayimpunzi ntiyabishoboye kandi vyamari vya bindi.
Amutumba amavuko naha mu rutsindo kabaro navukiye kabaro nakuriye hamaro vyarashitse cyatrage taraba kunfoke na trage nkambe y'Inyarugusu. Inyarugusu rero twamaze kwashika muko ku 10 ku itariki 2 cyaturahaguma kugera ku itariki 99 z'ukwa mbere bacadutwara Mutendera. Niho tubira turaba kunfo kujya kuza ntara twadebereza ama maze kuironka mu kwa gatandatu cyaka dutaye.
Mbega muri make mwari mubayeho gute mu kambi?
Mu nkambe ku twari tubayeho batega ziganyiga z'ifu y'ibigori n'ubwishaza n'amakoto, ariko gusa benshi nk'ubwishaza ntibuborohera baca barashobora kurwara nk'indwara zo guharisha. Nico gituma twafashe n'umugambi wo kuca twivirayo nta buzima bwiza twabonyeyo. N'ukuri tucyambuka mu iryo joro nyine twamuka twatelefonye umugenzi tiraba ukuntu ngoza kudutegera byarashitse aradushikira aradutegera. Tugeze ijya ku masango imbonera kure ziraduhagarika turahagarara zituvuga ati nta kuntu mwo kwinjira ngaha kose yohana atavyamenya acadusubiza mu batatu twa makosiyo. Niwo mutware wacu nawe ni baramutelefona carahashika aratubaza ukuntu vyakenze turabishura batwakirana neza. Niho bacavuga ati sinzohera ngaho aratelefona n'abakuru ba Musantere bacavuga ati tubasange tugahumo kuri Obeyere. Turamanukayo kuri Obeyere buramatari na documentation na Musantere niho badusanze babona kwakira neza ntangorane gushika no kwino saha ntangorane turi kaduhura nazo kuba dushiketse ngaha Burundi.
Beatrice Nahayo ubundi yahungutse agereranya ikambi y'impunzi n'agasho.
Imfungurwa zaho ku bantu benshi zarabananiye na jewe zarananiye nyeneje gituma mvuyeyo kandi umuntu ameze nk'uri mu gasho ntatembera n'inzu tubamo si nziza.
Wari uri mu kambi ya
Induta.
Bizimana Anacle Musantere wa komine Mishiha aremeza ko hari imiryango yari yahunze kubera ubwoba bw'ivyariko biraba mu gihugu Mustaneri Bizimana avuga ko naho hari abahunze muri komine arongoye hari amahoro n'ukubahana mu butandukane bw'abahaba.
Muri make mu ntango igihe hasa n'ahari ingorane mu gihugu mu mwaka uheze 2015 hariho imiryango imwe yameze nk'isha coba kuko ntangorane vy'ukuri yibonekeje kuko muri komine Mishiha mu butandukane bw'abanyagihugu baho nta numwe yigaza girira n'abundi bivuye washaka ko butarukane bw'imigambwe amadini ya mamuko na cyane cyane nsubire ndibuse yuko komine Mishiha arimo makomine irimo abantu bava mu ntara zose mbere ngira washaka makomine yose y'Uburundi ashobora kuba aserukiwe ivyo rero budasa bwacu abanyamishiha bwaradutumye dushobora kuba rajya twubaka ikomine yacu n'icyo gicumba rero nabo byaze yarashitse bakagenda bwa bwoba bwawo twabamenyesha ko twari dufise imiryango ishika 157 yagiye muri ubwo buryo mu gihugu kibanje cha Tanzania ariko gushika uyu munsi imiryango ishika 60 iramaze kugaruka ngaha muri komini wacu tugira ko tubamenyesha nuko mu ngorane badushikiriza iyo bashitse batubwira yuko muri Tanzania babayeho nabi ari nacyo gituma bahitamwe kuza batorotse kuko ntibabarekura mu makambi y'impunzi ntibabarekura ngo bashobore kuza kubwisanzure ariko turaronka mbere n'ubutumwa bwa bamwe bamwe basaba yuko twobasabira kugira ngo bashobore gutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro
aho bose bahunguka bavuga ko mu guhunguka baca mu nzira zitazwi n'amategeko kuko haba hase canke leta ya Tanzania batabemerera guhunguka. Imishiya mu ntara ya Cankuzo, Fidel d'Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanje
ni cyawe
ni cyacu.
Radio Ijwi rya Amerika. Tukivuga ku bibazo abarundi bariko barahura navyo mu nkambi bahungiyemo muri Tanzania mu Rwanda naho abana bashika kuri 52 baravuka kundwi mu kambi y'impunzi y'abarundi imahama abatari bake muri abo bavyarwa n'abana bakiri bato abavyeyi bavuga ko abana babigeme bahendeshwa amaronko kubera ubuzima bubi bafise muri iyo kambi abarongoye inkambi y'impunzi bo bamenyesha ko impamvu ari uko muri iyo nkambi ari uko hagwiriyemo abakiri bato aho mu nkambi y'imahama. Iyi ni inkuru ya Tabita Mukamusoni umenyesha makuru wacu mu Rwanda.
Bamwe mu rwaruka twayaze basigura impamvu y'iki kibazo.
Nk'ubu hari nk'abana b'abajene b'abakobwa ba 18 kuva dushitse ngaha mu nkambi nabona nyine n'abana ariko mwino minsi beshi duhura bahetsa abandi bana abandi nda imbere bana ari hatari urumva ni danje kabisa.
Hariho ankubwa na butonya usanga bwa 12 ans bwo muri 3e 4e usanga bwa twaya mada ahanini nubuzima babayeho kuko benshi arege nk'umuntu usanga bayarizanye avuga ati je kuronka inkwi birangoye kuko nyene inkuzo nga vraiment mahama ziragoye cyane kuko usanga bagiye muri ubwo bushurashuzi ariyo nayo mera kujyamana n'abakora n'abajya bacunga amashamba kagenda bakajyamana n'amashamba kandi tere wayo ngombwa akora nyine kuri ukuntu bateka avuga ati je ntabikoze nyine byishwa n'inzara
abo barabana bibana cyangwa abana n'abavyeyi
hari nabo bana n'abavyeyi bigira uko bibaho nyene kuko yarabavyeyi ngo abashyize mu nkambi barabura ubuzi baragira nte numva n'abandi barongorwa ku nguvu bivanye n'icyo umunga hawe abavyeyi biyo kavuga ati gihe utagiye kuri urya jewe ntungarukire ntugire ibintu nk'ibyo ari no ganda mukabaza bakidandaza ku majana 200 gusa 200 francs atarenze ganda kuguramo ndaza biro kabuhejeje nyene ubuzima bwa kabwona burundi kuri amafaranga majana 200
nimwe nk'ugwaruka mwe murahanurana cyane
eh barahanurana nyene baragerageza kupfuga ariko harabashobora kubirenga ko bakavuga ngo utagiye kurondera ngo ntuvuga ntiworaruriye kandi ukumva nawe ukuntu ubayeho urumva nawe ntushobora kubyihangana
none abahungu nabo ko badashobora kuja kuryamana n'abandi bahungu bice bigenda gute
eh abahungu nabo nyene bari banye ndumva nabo bari sumamwo cyangwa asanga muhungu yironke nk'umuntu hanze nyene ashobora kumuha amahera mvuga ati je vraiment madukundanye
umukobwa
eh mukobwa yera abakobwa nyine usanga bashimye nk'abarundi nk'umutipe nyene aba ngamu nkambe akavuga ati n'umutipe nakagacha nyene abona ati je kwa amahera reka ndamukunduka akavyeme akemera
n'abahungu rero bari dandaza
none nuko nyene se davi n'ubuzima
abavyeyi bo babona ko ugwaruka ruhendeshwa utuntu bigatuma gwiyahura kandi nabo nyene ntibabona umuti w'iki kibazo
nivye nyene bakoma bavyara ngorana z'ubukene none nk'igarama riheze araheza akajyana nyene guhiga ukuntu yoronka icararira none n'abantu bubatse igarama riduheranye turabona abantu ntibangana hano ukoresha kugurana kandi ubifashe n'ubundi ucusubiza wa wundi wabiguranye n'umvuguma muri ndagurana ukweze ntikwigera guhera ugifise bya bindi utegekeranirira
abo bana none bavyara kuri bande ko none mwese muri impunzi kandi mudafite amafaranga abo uwo wundi aza kumuha amahera yakora he
umuhungu sica kumwe n'umukobwa umuhungu aramenya ati ndagenda aha ndakora akabarama n'amajana 200 umukobwa umaze kumuhendesha yo fondo tashaka mafuta ashaka ibyo bashaka nakindi babiheta
norabana ko bakwihangana bakareka kuza bariyandareka uje imana wasangira bikoze turatashi wacu abasigaye mu Burundi bakabona ko tuje twiyubasha
kwihangana ni wo muti wonyine udashoboye kwihangana nawe bagenzi be bamusaba kwikingira
Yacu no bahanura kwihangana. Yo bananiye naho base, ntibagenda uko nyene kuko nyene bambaye muri bibiri binyene birabagora. Base fuma gukoresha prudence.
Ne aba bahungu yaguhaye amahera bumva bamubwira ngo ukoresha gafuka ke.
Eh, none atabishaka urumva cabire uko ni we abashaka kwikura umusonga cabireka. Nawe uri umukobwa nawe uzubgewe umubwira ati urumva je nibwo ampa amahera yawe, sinaguza ubuzima bwanje bw'imyaka yose, genda rendera abantu, kamera basuka biheba ntora ari nzera ribe ngo hamucupfa rejo pfuro nakanze.
Ati yambwira ngo kugaraho mwaragwaye.
Twaje turi bagwaye ama desa ubu ni mil combien ni desa personne urumva ko isida bayikuye nganye
baca umugani ngo izijya guhona zihera mu ruhongore ni ukuvuga rero rihereye muri twebwe abajene nta Burundi bwejo nta vision tubona ego vraiment nimba byanse ko bifata nibakoresha udukingirizo kuko dutegure kazoza kacu ejo ni heza bifashe ejo ni heza tuzoronka ubuzima ubuhungiro sisezerano tuzobuvamo dutahi wacu
urongo ikambi y'impunzi ya mahama kugwego gushikiranganje bw'impunzi ni za midima ngoga arzaki avuga ko igitigiri cha 52 kigenda gihindagurika
kuvuka kwa abana kose muribaza iyi nkambi ni nkambi nini nkambi irimo abaturage barenga 50 ntako nta bantu batavuka ko hatuye abagabo bagatura n'abagore inkambi yizwe n'abantu ahanini n'urubyiruko abakuru si benshi cyane nk'abakiri batoya barubaka barashyingiranwa kuvuka rero baravuka ibisanzwe ariko navuga ngo 52 ni muri biravariye bishobora kuba 50 nko bishobora kuba 30 nko bishobora kuba 20 nta kigereranyo navuga ngo cyifatizo gihari ariko hari igihe cyo koko bashobora kugera kuri 50
ikirehe mu ikambi ya mahama Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Seko radio ijwi rya Amerika isamiranire i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali.
Amakuru make imina mbega uri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorereka zoza.
Umviriza ntorereka zoza?
Eh, erega mwarasizwe ntorereka zoza.
Ntorereka zoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ninyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorereka zoza,
ntorereka zoza.
Bakunzi biganiro vya studio Ijambo, Jerome Niyonzima ndasubiye kuba ikaze muri cha kiganiro mwikundira arico ntorereka zoza. Mukiyago cha politiki giheruka, twari twabaciriye ku Mayange ibyerekeye ubuzima bw'abanyamusaga imwe mu makomini yaranzwe mu imyiyerekano mu bihe biheze. Inyuma yaho tuvugishije abanyagihugu ku byerekeye ubuzima babayemo muri kino gihe n'icokorwa ku bwabo, twarabemereye ko muri kino kiganiro tugiye guha ijambo abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano, eka mbere na bamwe mu babikurikiranira hafi kugira ngo bagaruke ku idonido kubijanye n'ubuzima bw'abanyamusaga bakagaruka no ku muti wotogwa. N'ubunyene nongereme ijambo Kisi Munezero aganire nabo batumire.
Ikiganiro intorere kazoza uyu munsi nkuko mwavyumviye tukaba turiko turaraba uko ubuzima bwifashe muri zone ya Musaga n'ico bamwe n'abandi bariko baraterera kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke muri iyo zone. Uyu munsi umutekano utifashe neza ku ruhande rw'igipolisi cy'u Burundi, ngo si ngombwa ko igihe cyose hari uwikeswe ko yoba ari inkozi y'ikibi abapolisi bitwaze bajeje intwaro. Pierre Nkurikiye avugira urwo rwego amenyesha yuko ataragera yuko igitigiri cy'abapolisi uyu munsi aboneka ari benshi kigabanuka.
Ibikorwa by'abapolisi cyangwa abandi bakorana b'abasirikare bajije umutekano, abapolisi baba benshi ahantu bivanye no kongene ahantu aba hameze. Kandi uno munsi mu gitondo urashobora gusanga ari benshi kuri iri barabara, sasi tukasanga atanu umwe hari cyangwa ugasanga abungururije kurindi. Ugereranije ni nukungene hari hameze imbere yuko by'imigumuko bibaho, nivyo koko uno munsi hariho abapolisi benshi ugereranije na kiriya gihe. Akazi kabo rero nako gucungera umutekano w'abanyagihugu n'ivyabo baba ngaho hano.
Nyamusaga bavuga yuko bashima cyane igikorwa c'abapolisi na cyane cyane abapolisi bamana poste ku Musaga, ariko ati iyo haje abandi bapolisi bavuye handi baje kuhakorera niho usanga umutekano kungabana. Tukovuga ko hari abapolisi beze n'abapolisi babi bigenda gute?
Oya ivyo yo nkumbure ni mvugo yabo bivanye nuko ushobora gusanga abo bakorera kuri komine bamyeho usanga bafishe ukuntu bashobora kuba baramenyeranye n'abanyagihugu bakavuga rero bakamera nk'abe biyumvamo kurusha abandi. Ariko umupolisi wo mu Burundi no munsi numwe bose bafise bajejwe ikikorwa kimwe, ico kimwe twakwita mission imwe niyo gucungera abanyagihugu n'ivyabo.
Ane mwibaze ko ari hinyifato kumbura ingire ngo bubashasha bokora kugira ngo bumve yuko bakiriwe nk'abo bamana n'abapolisi.
Abapolisi
n'abanyagihugu.
Abapolisi bose bakora cyo kimwe. Burya ibyo nivyo nakantu ko kugomba gucanisha muvuga kuti bajya ni beza cyangwa ni bariya si beza.
Mbega nyine abajejwe umutekano n'abajeje intwari muheze mugakorana gute muri cyo kibazo cy'umutekano muri zone ya Musaga?
Abanyagihugu muri rusangi bahura n'abapolisi muri bimwe twita ama imigwi ihurikiyemo y'umutekano ihurikiyemo bose bimwe bita comité mixte de sécurité. Iyo rero washaka ku rwego rwa zone cyangwa rwa komine uburongowe n'ubujejwe intwaro, hanyuma utwara igipolisi cyaho hantu agaheza akaba icege agacaje harajamwo rero n'abandi baserukira imigwi itandukanye y'abanyagihugu bakoba baba bari ngaho hantu. Niko rero bimeze muri rusangi mu Burundi bwose.
Birashika yuko igipolisi kivuga ati tugiye guhagarika abantu bakekwa yuko ari inkonzi zibibi abo bandi bagize uyu mugwi uri kimwe bose bijejwe ikibazo cy'umutekano batabizi.
Ibikorwa byo gucungera umutekano novuga ko bifise ingero zibiri. Hariho ibikorwa byo gukinga, hakaba n'ibikorwa vyo gufata canke vyo kubuza icaha kiba kiriko kirakogwa. Ivyo vyose birafise ababikora. Nubwo twavuze ko abapolisi bafise aho bahurira n'abanyagihugu canke n'abandi bajeje intwaro muri iyo migwi, no kuvuga yuko ibikorwa vyo gucungera umutekano bikogwa nabo bantu, vyose bikogwa nabo bantu. Hariho ibikorwa vy'ubuhinga bikogwa n'ababijejwe gusa abajejwe umutekano abapolisi cyangwa abasirikare. Hakaba n'ibikorwa bindi bitanovuga bitari by'ubuhinga nk'ibi byo kwegeranya amakuru no kuyatanga, gufasha kubijisho no gutwi kwajije umutekano bikogwa n'abanyagihugu.
Amutirira abanyagihugu bavyumva na cyane cyane abanyamusaga botahura yuko abapolisi baza bagahagarika umuntu bakamujana mukuru w'umutumba ujejwe quartier atabizi.
Umuntu yarondegwa n'ubutungane nta namwe handitse yuko abajejwe umutekano baba polisi cyangwa abasirikare bamaze kuronka urupapuro rwo mutungane rurondera uwo muntu, nta namwe handitse yuko bategerezwa kuja kubanza kubaza uwundi muntu uwo ari we wese nubwo yaba ari uwo ari muri uwo mugwi w'amaho ujejwe umutekano canke yoba ari uwundi munyagihugu kanaka canke uwundi ajejwe ikintu kanaka. Nta namwe vyanditse yuko bigenda gutyo. Bamaze kuba bafise urwo rupapuro, iryo tegeko rw'urupapuro rurondera uwo muntu, baraheza bakagenda bakarondera uwo muntu. Vyiza kugira ngo igikorwa nkumbure gigende neza kurusha, ni vyiza ko baheza bagaca ku bajejwe intwaro bari ngaho kugira bafashanye nkumbure ico gikorwa kigende neza kurusha cyangwa ikinyaruke gusumba. Ariko nta namwe vyanditse ko bitegezwa kugenda gutyo, na cane cane ko ngaha mu gisagara ca Bujumbura na cane muri ajyama bijya bibanza vyabereyemwo ibintu vy'imigumuko, hageze igihe iyo migwi y'amaho y'umutekano imera nk'iremerewe. Hari imbere n'abamwe bamwe bagiye badohoka ku buryo hagiye hatakara icyizere hagati y'abajeje umutekano n'abantu bamwe bamwe muri iyo migwi. Birashobora rero kuba byarashitse bamwe bakavuga bataba abantu tubibabwiye nko mbure bashabaza kubwira za nkozi kibishe ziruka canke tubibabwiye bashabagenda kubabwira kugira abanyegeze ivyo biwanisho canke ibindi babigiye kurondegwa. Icizere birashobora gushika ko kiba caragabantutse gatoyi.
Ikibazo c'abajeje intwaro co kirihe mu buzima bwa zone Musaga. Fadimbo Nimpa arongoye igisagara ca Bujumbura. Umunyagihugu aba muri zone ya Musaga uyu munsi mumubwira iki kugira ngo yumve yuko abajeje intwaro ifise icimwiyumvira, ko yumve yuko hari icyo mumuhanura kugira ngo ashobore kubaho neza gusumba uko abayeho uyu munsi.
Umunyagihugu wo kumusake no mubwira nuko yoharanira amahoro y'ubwa mbere. Nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubaka amashuri, ariko nko kuri zone ya Musaga nta kiriko kirakogwa kuko nta bantu boza gukora ibyo bikogwa hagaragara umutekano muke. No basaba ko nyene buhagurukira amahoro ajya amazi abuze bijya bikorwa byose by'iterambere biteko birakogwa bishobore gukogwa.
Jije umutekano mu polisi n'umusirikare uyu munsi bari kubarakorera muri zone ya Musaga, kumbura ngira ngo barafise uko bokora gusumba uko bakora bakuriye mu yandi mazone adafise ibibazo nk'ivyo. Bobo mwiyumvira yuko hari akandi karira ubushiramo kugira ngo twumve neza ko umupolisi ariko arahakorera afise mwitwarariko yuko umunyagihugu bakumusaga atunganirizwa habaye ubutungane.
Basogokuru bamwe bayivuga ati aharo abantu ha muruntu runtu sino bemera ko ejo atamyidogo yobura. Ariko ingene nzi babanye bikunda kugorana cyane cyane bikujya nabwiye habaye bitero. Ariko iyo bahanahanye inkuru bagateramana ntangorane ziba. Icyo nosaba ku ruhande rw'igipolisi n'igisirikare nuko bukwegera bene igihugu bakama bariko barahana inkuru bahagira umwizerano bagafatanya kugira barwanye umwasi. Aho rero bituma atakwinubana. Ikibabaje n'igihe baba bariko baratera inkuru bamanye kwazabona mu nyuma batewe grenade ivuye hahandi ukacusanga batanguye kubinuba. Ariko ho tugeze no munsi hariho umwizero
ujejwe intwaro ari muwo murongoye mukuru w'igisagara cha Bujumbura umenga ntaboneka cyane yo hari ko hara abantu ibyo bikorwa we yo fatikiye kibanze urya mu kihe kibanze mu ico gikugo
nivyo umukuru w'igisagara ibikorwa nk'ibyo ariko biraba abari mu yandi mabanga mugara afisa amoserukira se majisho haje hariho urengo y'ikomine hariho urongo y'zone hariho urongo y'quartier hariho naba batwita abanyumba kumi turiko turashira abo bose ni ijisho ry'umukuru w'igisagara iyo rero abo bahashitse ntacyo nonekara nico ituma na bene igihugu basaba bati imbere yo kuza nimuzanane nabo twitoreye abo rero ni bahambera ariko ndabikurikiranira hagufi kuko hari abavuga ati baraturenganije baradutwaye tacyo tuzira tukabaza hama dusanze koko babiketse tukabasaba bakabarekura hari inkozi zibi nazo nyene bakatohoza neza kugira ntihagire uwo bihendako
abanyamusaga kuko nabumvise umenga umukuru w'igisagara cha Bujumbura se ko umukuru w'igisagara cha Bujumbura avuga ati urya mwene wacu urya mu ntwareze Fredy Mboni impamba ndee baramvuga no mwizina tunamurindiriye ko vyinshi
nivyo niho navukiye barandeze abandi bari umuntu abanje abandi narabareze ahubwo na Grand Sawe abo banyamusaga bose ko boshigikira umuhungu wabo iwabo nyine akaba ariho bamushigikira biboneka nituje hamwe rero nabo bakugwanje nabo bari umunanje nabo bavyeyi turabe ingena amahoro agaruka turabe aho bigoranye tubitore nyinshi turi kumwe murabe yuko musaga itazosayangana kuko izoba yararonse amahegwe ironka umukuru w'igisagara havuka
umukuru w'igisagara cha Bujumbura ndabashimiye
murakoze cyane namwe
iri jisho umunyagihugu n'ujeje umutekano barabana kibare rizoshikana ku mahoro arama zone ya Musaga tuvuga ko kubaha ubuzima n'iyindi migenzo myiza y'abarundi bigifise ikibanza mu mitima y'izo mpande zibiri mwishira hamwe Search for Common Ground bishinze gufasha abantu kubana bashira imbere bibahuza no gutatura matati bidaciye mu nguvu buba babibona gute reka dukurikire umufaso ni Florida hitungiye arirongoye
imigenderanire myiza irarondegwa kandi imigenderanire myiza iza iha inkomezi umubano kandi bigatuma abantu baterera imbere hamwe rero hagizaho bamwe babona ko byose babikorera mu gashavu mwakagira ishavu ndakishura undi nk'ukume ngo ntamwitayeho aho ibintu biba biriko biraja mu matati cyane kw'abantu babiri batata mu gihe afise inyungu bahuriye ko ibyo ni ibintu bisanzwe ariko ikidasanzwe ni giki kidasanzwe nuko abantu batatura amatati biciye mu nguvu biciye mu kugwana biciye mu bintu bituma hasigara ubuzima bw'abantu jewe no hanura abantu ngo umuntu wese azaratahura ko ubuzima bw'uwundi bukeneye guhabwa agaciro nukuvuga ngo ugugwaruka rurakeneye kumenya ko rukeneye muri ko kumva ko rufise agaciro ubahwa gubahirijwe nabo nyine bategeza kumenya yuko nabandi bategereza kubahwa bakubahiriza nimba hariho abajeje umutekano bategereza gukorera aha abantu baba mu makominote yabo bagomba kumenya ko nabo nyene bakeneye kubahwa inzego z'umutekano zirakeneye kubahakwa no kubahirizwa aho zikorera kanatsinda buriya ziza gukora kubw'inyungu za bene gihugu niyo mpamvu yuciye ku mupolisi byakwiriye kumuramutsa ukamuhabwa ke niyo ndero twahawe ikirundi nawe nyene kumbure uje ufise umutima w'ubuntu umutima w'urukundo umutima wo kumwegera ntaca hita guterera kure nibatahure nabo nyine rwaruka inyifato rimwe rimwe bagira kuko hari gihe umuntu agira inyifato bihagaze kuvyo yabayemo n'ibyo yaciyemo ugasanga abantu bagenda barahahamutse bagenda bafise ubwoba ico gihe uhuye n'umuntu afise ubwoba igikwiriye nuko wewe umwubahura bomenya igikeneye gukogwa mu gihe nk'iki kugira ngo haboneke umutekano mu miryango haboneke imitekano mu makartsi atandukanye
Krisi Munezero ndasubiye kugushimira mwe nabo batumire mwariko muraganira Jerome Nenzima nongere nkengurukire abo bose bateze amatwi ntorere kazoza ntimuranirwe mu banki no mu vyanyu naho ubutaha
cyari kiganiro ntorere kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na
Studio Ijambo.
Nchuti na mwagenzi mwese mukunda radijwi rya Amerika cyane cyane abari mu ntara ya Gitega kumushasha mutumenyesheje ko mwariko muradutega amatwi ahani naho biganiro byacu bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye na Fatuma Kalalali Masi mu buhinga bw'ivyuma mugira umugoro wa mwiza.